amahoro n'amahirwe.
Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Umurwi w'igihugu hujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo mu Burundi CNTB mu mpfunyapfunyo wakomoreye leta y'ico gihugu amatongo abiri arenga hektare zitanu ni ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura.
Kubera umwaka ushize rero tangure harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yaca avuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu teza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bitse gukorwa ku neza y'abindi gihugu bose.
Uyu ni umushikiranganji ajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo mu Burundi Deogracia Sansanganiye umwami mu yagezweho ijya nino ku isi naho indongozi za Afghanistan zemeye gusangira ubutegetsi n'abatalibani. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu agezeho hirya nino ku isi tuyatangurana na mugenzi wacu Fidele Niyongabo adutwara muri Zambia hazindukiye amatora afatwa nk'igipimo cya demokarasi.
Igikorwa cyo gutora cyatanguye mu masaha ya kare kuri uno munsi wa kane mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya abashinga amateka. Ubibanza birenga 12,000 harimo n'amabohero abantu barenga imiliyoni 7 no kuvuga ibice birenga 83% kwijana vy'abemerewe gutora bariyandikishije kuri abatore nk'uko bishikirizwa no mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Perezida Edgar Lungu afise icizere cyo gutsinda amatora afatiye ku migambi y'iterambere yashize mu bikorwa hamwe n'imfashanyo y'imbuto n'ibitabizo yahaye abarimyi imiliyoni n'imiliyoni mu gihugu yamara amahirwe yiwe ashobora kugeramirwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Lungu yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2015 yatoye ku mugwa mukuru Lusaka atangaza ko umugambwe wiwe Patriotic Front uzotahira insinzi. Yasavye abanyagihugu kwitaba amatora hanyuma bagataha mu ngo zabo kurindira mu mahoro ibyo byavuye mu matora. Buzoba ari ubugira gatandatu uwo bahiganwa akainde Hichilema afise imyaka 59 muri iki gihe arondera kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu amenyesha ko nk'umugwiza tunga azoshobora gutuma imitayi za mu gihugu kandi atunganya neza kurushiriza ubutunzi bw'abanyazambia akongera akarandurana n'imizi rushwa.
Fidela Nyongabo bandaniriza ko nibi vy'ibiro vy'inteko zijeje gucungera umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia zatangaje ko ziriko zitohozwa kuvyerekeye iyicwa ry'abasivile ryo baryabaye mu gutana mu mitwe kwabaye hagati inteko z'uyo muryango n'abarwanyi bo mu gwi wa Al-Shabab.
Ivyo biro bizwi ku izina rya AMISOM bitangaza ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa kabiri inyuma y'uko inteko zavyo ziguye mu mutego igihe zariko ziragenzura umutekano mu ntara ya Lowe Shabelle. Kuva ico gihe ibiro AMISOM vyaranonse amakuru avuga ko abasivile bahasize ubuzima kubera izo mvo vyatanguye itohoza ryuzuye kuvyabaye. Umurimyi wo mu mihana yahitwa Golwayn yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters no munsi kwa kane ko abasivile indwi bishwe muri iyo ngwano harimwo uwo bavukana Omar Hassan umudereva w'imodoka n'abandi barimyi batanu. Amenyesha ko abasirikare ba AMISOM bishe abo bantu n'impaka. Umugwi Al-Shabab wama wakoze ibitero ku basirikare ba leta. Uyo murwi ufise umugambi wo gutembagaza leta ugashiraho amategeko akaze afatiye ku idini rya Kiislamu.
Nendeke ku masonga nkitangura indongozi z'abafganistan zemeye gusangira ubutegetsi n'abatalibani kugira ngo uruhagarara n'ubwicanyi biri muri Afghanistan bihagarare. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amakuru aturutse mu bari mu biganiro baserukira leta avuga ko bashikirije ico cyumviro giye gucakata kiriko gihuza izo mpande zibiri bemerera abatalibani gusangira ubutegetsi nabo kugira bahagarika ingwano n'ubwicanyi mu gihugu. Abatalibani bafashe igisagara gikomeye cha Ghazni uno munsi kuwa kane kiri ku birometero 150 uvuye ku mugwa mukuru Kabul. Ni insinzi ikomeye cyane kuri bo bamaze kwigarurira imigwa mikuru y'intara 10 mu ndwi imwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwemeje ko igisagara cha Ghazni cyafashwe n'abatalibani kiri ku barabara rikomeye rihuza umugwa mukuru Kabul n'igisagara cya Kandahar. Iryo barabara rihuza kandi umugwa mukuru n'ibice byiziziwe n'abatalibani mu bumanuko bw'igihugu. Ingwano yariyongeye bikomeye muri Afghanistan kuva mu kwezi kwa mbere mu gihe ritegekanijwe ko intambwe ya nyuma y'igikorwa cyo gukura inteko ziyobowe na Amerika muri cyo gihugu kizorangira mu mpera z'uku kwezi ni nyuma y'imyaka 20 zari zihamaze gutakaza igisagara cya Ghazni bizogira ingaruka zikomeye kuri leta mu rugamba rwayo guhugwanya abataliban.
Fidela Niyongabo arakoze kuri ayo makuru yose yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho kuri no wa kane umurwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Sentebe wakomoreye leta y'ico gihugu. Amatongo abiri arenga hektare zitanu ni ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Ayo matongo abarizwamo amashuri abiri yari yashinzwe n'impunzi z'abanyarwanda zatashe inyuma ya genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu mu 1994. Abahakorera basaba kutirukanwa na ya umwaka w'ishure ubiye gutangura
elongo ibanza zashikijwe leta kwa ibiri muzongaga na komine nahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru butunze Bujumbura. Imwe amashure yabigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 ni sa Saint Gabriel hamwe na Lycée de l'Unité. Ingingo yashizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwise NTB utatu amatati y'amatongo n'andi matungo mu mwaka w'2014. Godefroid Ntahondi umuvugizi mu rwise NTB yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye.
Abagize umugwi Sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiriwe mu muri commune no muri quartier Yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira. Ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'ama are 60 ririmwo lycée centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta. Bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iritongo n'amazu arimwo kwizina rya leta y'u Burundi.
Ku ruhande rw'amashuri baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cya leta gusa bayisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuri uguye gutangura. Salvatore Sazimana yaserukiye Saint Gabriel
twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi. Ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer twebwe tutinjira ngaha muri uwo mwaka w'1994 aha hari mu bugaragwa hose hari suffisamment de couvert iyo clôture nta yariho. Duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo n'iyishuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikogwa subwubako muba muhagaritse mwamuzi wa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022. Ibindi muzoduha kanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi.
Umushikanganje Deogratia Sansanganiye umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atazokwirukanwa.
Kubera umwaka ushobora gutangura harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yaca avuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzo gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bizokorwa kuneza y'abindi gihugu bose.
Kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta nkozi leta mvye yo guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba ntangingo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe wese akuvunikira muri iki gikorwa. Leta ngozi leta mbye isiyo kuruhisha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari barikatiye kuri izo bibanza bo babwira kwibarabara.
Yego turashikirijwe nka leta y'itongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaje twabwumvise ko yagiye hegitari 5 mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo hegitari 5 buri no munsi twogera twapimye abahinga nico bajejwe ama platwa yabonye bazoheze bayazene bayakorere ko hama barabe kwa abantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko nakindi.
leta ya Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda 2020 maze kwisubiza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 yakazoshirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi. Eroje urika neza ijuru rya
Eroje urika neza urakoze mu gihugu cy'u Rwanda naho sentare intango ya Kicukiro turi I Kigali ku murwa mukuru yaburanishije urubanza uwitwa Venant Rutunga yagirizwamo ibyaha vya genocide. Uyu mugabo yahoze akora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi Isaha Rubona akaba yasabiwe kuba rapfunzwe mu kiringo cy'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi ibindi na Eric Bagirubusa.
Iburanisha rya none ryiganjemo imakazi ishingiye kukumenya niba bwana Venant Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kacho ya polisi n'uburinzi bwe nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa gaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza bya bigihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa gaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi impuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mahanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cy'agacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko babakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza, icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa n'iyatangaje Rutunga maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abaheza nguni mu gihe kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya Izari Rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Ahakana ibyaregwa byose akavuga ko n'umumanza zivugwa ku byaha byabereye kuri Izari Rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigizemo uruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri genocide. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta nimpa prozinzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya genocide ufatanya cyaha ku cyaha cyo gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'u Buholandi, ni nimero ya kane mumaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venar Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani. Akabugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijugi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Inkino mpuzamakungu za Olympique z'i Tokyo mu Buyapani zarangiye icese ku munsi w'Imana uheze. Leta zunze ubumwe za Amerika niyo yatahukanye imidari myinshi kurusha ibindi bihugu muri rusange. Ico gihugu caronse imidari 113 irimo imidari y'inzahabu 39, Ubushinwa bwaje mu kibanza ca kabiri n'imidari 88 muri rusange, kabirimo imidari 38 y'inzahabu. Mu gihe Ubuyapani bwakiriye izo nkino bwarangije mu kibanza ca gatatu n'imidari 58 muri rusangi, irimo imidari 27 y'inzahabu. Umugabane wa Afrika watahukanye imidari 37 muri rusangi. Kenya niyo yaje mu kibanza ca mbere n'imidari 10 irimo imidari 4 y'inzahabu, ikaba yakwirikiwe na Misiri ifise imidari 6 muri rusangi irimo umudari umwe w'inzahabu. Ethiopia yaje mu kibanza ca gatatu n'imidari 4 muri rusangi irimo umudari umwe w'inzahabu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Tarsis Harerimana, umuhinga mpanuzi wa jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku vyerekeye Olympique, kikaba gifise icicaro i Yaounde muri Cameroon ari muri Canada, hamwe na Steve Derrick ndi zeye umenyesha makuru w'inkino yakurikiranye hagufi izo nkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari muri Suède. Batangura bavuga uko babona izo nkino zagenze muri rusange.
Nibaza ko zagenze neza kuko turavye ibiharuro, twovuga mbere ko habaye akarusho kurusha Rio, turavye imidari y'inzahabu kuko imidari y'inzahabu i Tokyo ni 11, i Rio yari 10. Naho imidari yose yariyo yari 45 kuri 37. Ikindi twavuga gihambaye cyane ni uko ibihugu byatwaye iyo midari iriyo byariyongereye tugereranyije n'ibya Tokyo. Tokyo ibihugu ni 13, iriyo byari 10. Ariko rero nk'uko abivuze bishyigikiye kuri iryo jambo ry'iwawe, ni ukuvuga ko tugereranyije muri rusange ibihugu bya Afurika byarasubiye inyuma, kuko nka Kenya cyari igihugu cyari gifise umwanya wa 15, ubu kiri umwanya wa 19. Afurika y'Epfo yari ifise icicaro cya 30, ubu ni igihugu kiri 32. Urumva ko ku by'ukuri ibyo biharuro biratwereka ko hari cyabuze gatoyi. Mbere no kubigeme turabona ko 47 ku ijana bari batwaye imidari Rio, ariko ubu ni 41 gusa. Ibyo ni ibiharuro mfise ibyo njejwe kugira. Ni ukuvuga rero ko ndanezerewe ku imidari y'inzahabu by'ukuri yarongerejwe, ariko ubu biraboneka yuko Afurika yasubiye inyuma.
Nawe Steve Derrick, muri rusange ubona zagenze gute inkino mpuzamakungu za Tokyo?
Inkino za Jeux Olympiques za Tokyo ku bwanjye nibaza yuko nk'uko mugenzi wanjye abivuze zagenze neza cyane, naho zabaye mu bihe bitoroshe bya COVID-19. Ariko rero uravye ku kibuga ibintu byagenze neza, naho hariho abakinyi cyangwa imigwi imwe yagiye irakurwa mu mahiganwa kubera ikiza cya COVID de 19 nyene. Hanyuma kubijyanye n'umusaruro, ndibaza yuko n'umusaruro uravye wagenze neza, benshi mu bari bitezwe yuko bashobora gutwara imidari barayitwaye. Hanyuma ku mugabane wa Afrika nivyo amaresulta umusaruro imidari yaragabanutse cyane. Aho rero niho hacaba ikibazo kuko ubiravye kuberekiza cha COVID-19, ibihugu byinshi byagiye mu quarantine byari mu bintu byo muri guma mu rugo, abantu badashobora gukina, badashobora kwimenyereza. Ariko Afrika henshi ubuzima bwarabandanije, aho ndibaza yuko haca harabwa ikibazo kijanye no guhinga kwa ico gishobora kuba cyatumye Afrika itabyitwaramwo neza nkuko yari maze kuvyerekana yuko ishobora kuziragenda iduga mu midari ku mwaka ku mwaka. muri rusange nanje ndibaza yuko inkino za Jeux Olympiques zagenze neza.
Ego turako turavuga kubera zabaye mu gihe kitoroshe mu gihe cha COVID-19 aho gitigiri kinini cy'abantu mu Buyapani batanashaka nuko ziba naho abaziteguye bafashe iyo ngingo ko zobandanye kuba atabarorerezi bariho na bamwe mu banonotsi abaseruka ibihugu byabo batashobora no kuronka imiryango yabo kubaherekeza n'abagenzi kugira ngo babafate mu mugongo hari cyo byo byarahinduye kuvyerekeye performance kuvyerekeye kuvyifatamwo ku banonotsi bamwe bamwe cyanke ntaco byahinduye tarsis
Jenny ko kubamenyereye ayo mahiganwa kubona bata utabona abantu bagushyigikiye biragoye ariko ubwo ni ubuhinga ndabona ko abakoca babigerageze naho nyine hari ibindi bintu bigorana cyane cyane muri izi nkino zenibyo busigaye nigisha Montreal cyane cyane kumenya ingene amakuru aca ku matelefone ngendanwa adashobora gukoroga abakinnyi rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane byashyizwe ko kuva Rio ni ikibazo gikomeye cyane 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 usanga gishyikira abanyafurika cyane guhanahana amakuru ibintu bica kuri Facebook ugasanga abakoci n'abakinnyi birabasamaza tugaca dushyiraho rero n'iki kiza cya corona ibi rero byarabaye ibintu bikomeye cyane ariko nababwira yuko ubwo rero n'ubuhinga bundi bwo kumenyereza abakinnyi kandi na Comité International Olympique na Federation Internationale ajyanye n'ibya Olympique arabishyigikiye kuvuga rero hari ubundi buhinga bwo gutegura abakinnyi bijyanye n'iki kiza n'iki caduka bikajyana n'ubu buhinga bwa none usanga amakuru ashikira umuntu ariko arakina umukoci ariko aragira gute muvuga nk'igihugu cya Maroc watsinze metero 3000 n'abandi n'abanyamerika batari bake ni ukuvuga muri iryo nteguro baciye bakupa ayo matelefoni ibyo rero n'ibindi bintu ubundi buhinga bwaje bwo gutegura abakinnyi
nawe Steve Derrick ubibona gute ku byerekeye izo nkino zabaye mu bihe bitoroshe hari ingaruka byagize ku banonosi
ndibaza yuko birumvikana yuko iyo wiruka uhiganwa wumva karuru iruhande yawe urumva yuko hariho izindi nguvu ziyongera mu mubiri bigatuma nawe urushirizaho guhiganwa ndibaza yuko hari cyagabanutse cyane ku banonotsi ariko rero umuntu asubiye inyuma akaraba uburyo benshi biteguriyemo umuntu akaraba ingene benshi bari bamaze imyaka itari mike bahiganwa mu mahiganwa akomakomeye ndibaza yuko byumvikana yuko hari cyagabanutse ariko umuntu abiravye rwe nako yuko hatabugire yuko habaza record harabaye record mondiale harabaye record zishika 12 olympique record continentale zigera ku 28 n'abarenga 150 bashoboye kugira record z'ibihugu bari basanzwe bamuha ivyo rero ndibaza yuko iyo haba harabarorezi bajya gushigikira no kurorera izo nkino turizera yuko benshi ari kuboneka amarokoro menshi cyane ndibaza yuko icyatumye agabanuka n'ayaboneka ndibaza yuko ari ukura kw'abarorezi ku bibuga hanyuma kandi ntitwibagire yuko mu nkino nk'izi za Jeux Olympiques hari abatlete bagenda bajyanye n'abari hafi y'imiryango yabo ugasanga birabafasha birabaremesha birabatuma batagira ihungabana nk'iryo twabonye byabaye ku munyamerika kazi Simone byabaye kuri Osaka ndibaza yuko iyo haba abarorerezi iyo haba abantu bari hafi yabo bantu nko mu miryango ndibaza yuko byari kugenda neza gusumba ariko ndibaza yuko nabyo nyene kubura kw'abarorerezi ntacu byishe kinini cyane kuri izo nkino za Jeux Olympiques
ikindi mvuga kuno kongera ko gatwe dewe niyo kuva mu 1990 kuva inkino za Atlanta n'ibukasiwe iyo mikino naravuganye rero n'abantu bariyo niko kazi nkora burya byari bigoye kandi bikagora no kubakinnyi kwa muri kwipimisha umunsi wose uva mu buriri ukapimisha covid aho uri nkusubire kububonane n'abantu uve muri kiraje ugende guhura n'abantu ubwo ni ubwa mbere biba rero cyane cyane ku bantu bakomeye cyane bari bakomeye byarabagoye cyane kuko siko byahora kandi no gushikayo byaragoranye mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika kuko babanza kugira amakontrole y'ibyo bya corona ibyo rero n'ibintu bitahora biba nagomba mvuge ko byazanye ikintu kitari cyiza mu bakinnyi kandi kwa kinyi bose ariko cyane cyane mu bantu muri Afrika byarabangoye cyane.
Naho ku byerekeye klima bavuga ko i Tokyo hari hashushe cyane rwose ari gihe abanonotsi abahiganwa bahiganwa hashushe birengeje icyo hari cyo byaba byarahinduye ku banonotsi bamwe bamwe canke mu myiteguro bagira bama bitega ko ibihe bishobora guhinduka ntibiruke mu bihe bamwe bamwe baba bifuza ko bokwirukamwe tarasize.
Urabona nka marato bayijyanye mu kindi gisagara izo ni byiza ariko turiko turaraba nk'imetero 10,000 byarigeme wabonye ko na sifa sani zamugoye ashitse naho yatsinze abiruka bari barushe bari barushe cyane kubera ubwo bushuhe ariko ibyo ni ibintu bimenyerewe mu mahiganwa yo ku isi yose na olympique usanga biri mu byateguwe n'abamenyereza babo bakinnyi mu ngero zose.
Niko ubibona Steve nawe?
Klima ibijyanye n'ubushuhe biragabanya performance naho hari bamwe bamwe ahubwo bakeneye ubwo bushuhe kugira abashoboye kuronka rezitanziza. Ndibaza yuko atacyo byishye cyane kuko nkuravye nka marato twakurikiranye yatumye turara ijoro ryose tutajyamye. Ndibaza yuko byaboneka yuko ubushuhe mu ntango bwari ku rwego rwo hejuru gutangura guhiganwa ubushuhe buri hejuru ya degre celsius 27. Ndibaza yuko hari icyo byagabanije kandi uravye ngene nkujya mu nonotsi w'umunyakenya yabaye uwa mbere Eliud Kipchoge. Ndibaza yuko iyo haba hafutse ndibaza yuko yari gushobora gusubira kugerageza gusubira kwiruka ya marato munsi y'amasaha abiri ariko rero urabona ko yagiye kure gatoyi yaho yarageze amasaha abiri n'iminota 8. Ndibaza yuko iyo ataba ubushuhe bwari buhari ndizera yuko yari kugira umwanya uri munsi y'uwo onye.
Tarsise uravye abateguye izo nkino kugene zateguwe naho zateguwe muri ibyo bihe bitari byoroshye cy'ikiza cya COVID-19 ku bijanye na organisation abateguye uburyo bateguye izo nkino mbona byagendeze neza baziteguye neza cyane nta kibazo cyabaye ku buryo bashizeho kugira abo banonotsi bashobore guhiganwa mu ma condition ameze neza.
Abayapani kubisanzwe nta kibazo mu byo bateguye byose haba inkino zo kwishyi zose tugiranije na olympique n'abantu bagiye muri ayo mazezi olympique kugira barabigine babitegura ni ukuvuga abaho twabagije abakinnyi twabagije abajyanyuma bagiye baherekeje abo bakinnyi barashima ingene byagenze neza kuko babyifashemo neza cyane cyane muri iki gihe kidakomeye. Ngira narabonye ibyerekeye gutanguza ibikino byo gutanguza izo nkino no kuziheraheza ibintu byari bitangaje ku Buyapani ku byerekeye gutegura nta kibazo na kimwe kihari. Ikibazo gusa cyari kihari ni uko hari abantu batari bake bumva b'Abayapani batashaka ko izo nkino ziba ariko urumva zarabaye kandi byari kuba nabi cyane izo nkino zitabaye muri uyu mwaka kuko n'izindi nkino zari zarabaye football yarakinwe iburaya NBA irakinwa nta kuntu rero inkino zo ku isi yose olympique zitari ko.
Niko ubibona nawe Steve niko ubibona
organizasiyo y'Abayapani ni organizasiyo izwi cyane twe dukunze gukora mu bijyanye n'ama evenement akomakomeye. Ubuyapani ni igihugu cyubashwe cyane kandi ni igihugu gifise n'imico yihariye cyane yabo. Ibyo rero byarabafashije kugira abagire organizasiyo nziza nibyo mu ntango ntibyari byoroshye kuko nko mu mwaka uheze hari organizasiyo twari ko turakorana yatumye ashika mu gihugu cy'Ubuyapani warabona yuko bagize kurundi igwego naho bafise n'uwundi muco wo kugira ubwoba cyane. Ubwa mbere baratinya kubera COVID yuko bazokwandura ugasanga benshi baridohoye bemeye kwimuka bakava i Tokyo bakajya kuba mu bindi bisagara bitazobera ko izo nkino za Jeux Olympiques. Ariko ku bijyanye no kubibuga ku bijyanye n'ahagiye harabera izo nkino hose organisation y'ibijyanye n'ubuhinga y'ibijyanye no kwakira abantu yari imeze neza cyane. Hanyuma ikindi nacyo nabonye bagize rokoro twibaze yuko atayindi organisation nimwe yari igishikako mu gukoresha uburyo bwinshi bwinshi cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu ku ma evenement nk'aya y'inkino. Igihugu cy'Ubuyapani cyakoresheje uburyo bwinshi bwinshi cyane burenze kugira bashobore kurinda ingenzi zose zari muri izo nkino za Jeux Olympiques. Ibyo rero ndibaza yuko n'ijambo urongoye ishyamwe mpuzamakungu CEO yari yashikirije yugara izo nkino yaravuze yuko Ubuyapani ari ubwo gukora inkofero.
Akabano nga duche tuwa turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byangere bashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Frederic Mundikije yaraduhagarikiye hamwe na Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo naho utaha.